Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuriza
amajambo aduhumuriza kuvuga yuko Burundi amahoro amasezekara ibaze ko ritahunze igihugu kwacu cya Burundi bw'inyugwe wacu kandi igihugu cyiza, ariko twabuhunze kubera ibibazo z'umutekano.
Uwo ni umurundi kazi wo mu nkambi ya Nduta ugaragaza impungenge ze nyuma yuko abakuru b'ibihugu bya Tanzania n'u Burundi basabye impunzi gutaha. Ikaze makuru avugwa ku Burundi, impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zivuga ko zitewe umutima uhagaze n'amagambo aherutse kuvugwa n'abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Tanzania babahamagariye gutaha. Bamwe muri bo babwijwe rya Amerika ko bafite ubwoba ko bashobora kwirukanwa umwanya uwariwe wose. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri mu gihugu cya Tanzania.
Impunzi z'abarundi ziri Nduta hamwe n'umutenderi zivuga ko inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu cyabo Ingara muri Tanzania basigaranye ubwoba. Ni mu gihe Perezida Petero Nkurunziza na mugenzi we wa Tanzania John Pombo Magufuli bahamagariye izo mpunzi gutahuka kubaka igihugu cy'abibarutse. Izo mpunzi zimenyesha ko zifise amakenga ko inyuma y'ayo majambo bashobora kwirukanwa ku nguvu. Bavuga ko bibibutsa ibyabaye mu mwaka w'2012 mu ikambi y'impunzi ya Mutabira, aho impunzi z'abarundi zirukanywe ku nguvu.
Ubwoba ko bashobora gushyikiriza n'ibyabashyitsi mu kwezi kwa Mutabira
Mugiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabahumurije ko hari umutekano. Izo mpunzi zozo zivuga ko zifite amakuru akwiye y'umutekano muke ubatuma batohunguka vuba.
Amajambo aduhumuriza kuvuga yuko Burundi amahoro amasezekara ibaze ko ritahunze igihugu kwacu cya Burundi bw'inyugwe wacu kandi igihugu cyiza, ariko twabuhunze kubera ibibazo z'umutekano. Twabonye yuko hagupfira mu Burundi twadagusubira ubuhungiro.
Tubaye tumara amajwi n'amajambo twumvise sebere mpunzi. Ikintu gitangaza ni uko ubwa mbere abantu benshi bahunze, hari icyatumye bahunga. Rero kuvuga yuko twasubire mu Burundi kandi n'abantu baguma bishwa ibyo byari bidutangaje. Bironeka neza yuko mu Burundi nta mahoro ahari. Ni ikimenyamenya cemwe mpuzamakungu yagombye kurusha abantu ubwo baze gutohoza ibemere. Rero ko baguma bavuga ko hari amahoro, nta kuntu boko nta bivuze gutohoza mu bibazo yuko ata vyaha vyabaye kandi biri kubiraba. Kandi tubibaza yuko nta munsi uwijana ata muntu bavuze yuko yanyurujwe canke abantu bishwe.
Naho biruko hari urutonde rw'abantu barenga 15,000 bifuza gutahuka, ubwo n'urumanitse mu ikambi y'impunzi ya Nduta gusa. Abari kuri urwo rutonde bavuga ko ahubwo bobo bumvise bahumurijwe. Abo bamenyesha ko urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi rwaje nk'inyishu ku cifuzo cyabo cyo gusubira iwabo. Gusa basaba ko boronswe ifashanyo zikwiye zo kubafasha mu minsi ya mbere bamaze gushika mu gihugu. Ikindi basaba ni uko utwo basize twocungerwa neza maze bagasanga tukiri twose. Uwo mutama twavuganye amaze kwibona ku rutonde rw'abasabye gutahuka.
Ebaga namaze kwibona akazi nakanje ngakarya harya ku rupapuro, niyumva nezerewe cyane gusubira mu gihugu cyanjye cy'u Burundi. Mugabo mu guhunga ntawuragana n'uwundi, n'ugumuka ntawuragana n'uwundi, nibazimvira nabo nyine bazorusanga mu Burundi.
Kuri abo basabye gutaha, umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu cya Tanzania yavuze ko imyiteguro igeze kure kugira ngo batahukanwe. Nayo ku batarabishaka, umukuru w'icyo gihugu Jean Pombo Magufuli yatangaje ko atanumwe azobirukana ku nguvu. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mu ntara ya Cyankuzo hari ukutabona ibintu kimwe hagati y'abacunga parike ya Ruvubu n'abanyagihugu bafite imirima ku nkengero z'iyo parike. Abahinzi barasaba ko parike yazitirwa kugira ngo inyamaswa ntizisohoke kubonera imirima, naho abarinda parike bo bakavuga ko mu bahinzi hari abatega imitego izo nyamaswa. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana adufitiye inkuru irambuye.
Cyashobora gutera nyene nk'ibiharage hajye kompesha ugasanga zabiriye kuruta sitwara imibigoro ugasanga zabiriye zahijeje uwe nyene bikone nyene urihangana ukaguma ngaho nyene ugasonda ukazurasumasu
uyu numwe mu bakenyezi zarimira ku mutumba wa Gasave muri komine ya Kigami ntara ya Cyankuzo kunkengera z'uruhongore kamagwa Ruvubu. Abo barimyi bavuga ko umubano wabo n'ibikoko biba muri urwo ruhongore kama utoroshe nk'uko Yuriya Ngendahayo abandanya bivuga.
Umubano w'ibi bikoko bebwe n'ukuri tuteye ibijumbu ntiturya, tuteye ibiharage ntiturya, bigera twebwe twama mu nzara ikaze kandi turarima. Ibijumbu birahaba, imyumbati irahaba, ibiyoyo birahaba, mugaturimye ntiturya. Kandi iyi Gasave yose zaje zirona nyene nta kibazo, ijambo no gushikiriza ngo dushikire mbere bakazozitira.
Naho turi Yuvinari nawe nyine arimira ku nkengera za parike ya Ruvubu.
Ziratonda nk'umunsi umwe nk'imbogo zikaza zikagira imiceri ku mwonga zikarya, imiceri zirakimisa zikawurya wose zikamara.
Matias Darizi umurinzi akaba no mu bayobora ingenzi zigendera parike ya Ruvubu avuga ko abarimyi bagiriza barinzi ba parike ko bari bo barerekera ibyo bikoko.
Baridoga yuko tubarerekeye kwintuze ku bikoko biza kubone mu gihe y'ubwatsi bwabuze birizana nyene bikona imirima mu gihe cy'impeshi, cyane cyane niho bitera kona.
Misigaro Izayi nawe n'umurinzi muri parike ya Ruvubu amenyesha ko gucungera inyamaswa ziba muri iyo parike ari ikibazo gikomeye kuko bishika n'abononyi bakabaca mu gihumbi.
Imisanzwe iyi parike ya Ruvubu ntiyoroshye gucungera, bwa mbere hoho izitiye kandi ifise ibirometero byinshi. Muciye muri koti imwe abononye musanga babacanye ku yindi koti, mwagira kuza ku yindi kwiriya koti mugasanga baciye ku yindi koti. Urumva rero ivyo ziri mu bituma nyamukuru bitwereka yuko iyi parike ya Ruvubu itatwohera cyane gucungera, bivanye kandi no kubera abakozi rusange turi n'abakeya tuzaba kuyikwira gero yose ku munsi umwe ngo tuyimare. Ingorane ya mbere baronderamo amafi cyane bakaza guhiga ibikoko cyane cyane mugabo bwononye bw'amafi bukavukunda gukara mu kwezi kwa gatandatu kugenda kugera ukwezi kw'icenda. Uruhigi nako ugasanga rurakunda kuboneka cyane guhera mu kwezi kw'icenda mu bihe by'imvura kugera nko mu kwezi kw'12.
Ko washatse kumenya igituma uruhigi rw'inyamaswa rukara mu gihe cy'imvura, Misigaro Izayi araduha isiguro.
Muri icyo gihe usanga hariho ukuntu ishyamba riba rimaze gutangura gukura cyane, bakaba basubira kuronka uburyo batwinyegeza ku buryo tudashobora tubabona. Ibikoko bibangamiwe cyane bakunda guhiga ngaha muri ishyamba muri parike ya Ruvubu, ubwa mbere hoho ni imbogo, hakaba n'ibindi bikoko bita indonyi n'impongo. Ibyo ni byo bibangamiwe cyane muri parike ya Ruvubu. Iyo rutomboye tukamufata umuhigi turamushyikiriza bwa mbere hoho abadutwara, abadutwara nabo bagaca babajana bakabafunga, hanyuma bakabasisira amabazezo gucima ubutungane bakabacira imanza.
Mariko Bakunda Intwari umuyobozi w'uruhongore kamagwa Ruvubu amenyesha ko manama no gufashanya mu mashyirahamwe byatumye haboneka ukumvikana ku neza y'ibinyabuzima biri muri iyo parike.
Abanyagihugu bamaze kugira amashyirahamwe baritorera ibyo bashobora gufashwa, umugambi wagiye ucubafasha urabaha impene kwimi mitumba yose kuva mu Cyankuzo, Muyinga, Ruyigi, Karusi, ku mitumba yose hamwe na parike hagiye habonekaho ishyirahamwe rimwe rimwe rigenda rihabwa icyo gico yifuza. Hari abasabye impene barazihawe, hari abasabye ibitiba abo nyine barabihabwa. Kubera amanama menshi yagiye azara aratunganywa, biragaragara neza yuko ubu hari ihinduka. Nimba ari musitanteri, nimba ari chef de poste, nimba ari umupolisi hari hariya, hagize akantu kabaye baratujya akara bakatubwira ati hari ikintu kiriho kirondonekara muri parike, tugashi tugerageza tukagikorera hamwe.
Parike ya Ruvubu ifite uburinganire bw'hegitari 58,000, ikaba ikora ku ntara zine: Cyankuzo, Muyinga, Karusi na Ruyigi. Ku muremero wa komine Kigami ntara ya Cyankuzo mu buseruko bw'u Burundi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, amashuri yigisha akurikije programu z'icyongereza muri iki gihe ariyongereye kuva igihugu cyinjiye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Menshi muri ayo mashuri atangizwa n'abanyamahanga, ariko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Bujumbura nayo yafashe ya mbere mu guha ubumenyi abajya kwigisha muri ayo mashuri. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Education is the key to success when you are learn. Life is the easy.
Aba
abana baririmba ni bamwe mu banyeshure biga kuri imwe mu mashure yigisha akurikije urutonde rw'icyongereza mu Burundi ni kuri Millennium International Academy hagati mu gisagara cha Bujumbura abanyeshure baho bashobora kuvuga icyongereza atangorane utu twigeme tubiri n'agahungu nabagiye cyo yifuza kuba muri kazoza babinsobanurira bitabagoye
I want to become a doctor because I want to save people's lives.
Ngomba kuba umuganga kuko nshaka kurokora ubuzima bw'abantu bafite indwara no bavura bagakira.
They become cured.
Want to be a zoologist.
Ngomba kuba umugeologist ndakunda ibikoko nkivuza kubyiga no kubifasha.
Because I like science.
Kubera nkunda ibiharuro n'ubuhinga nifuza kuvura abantu nka papa wanje. Nico bituma nshaka kuba umuganga. Abana nubwo bakiri mu mashuri y'intango batubwiye icyo bashimira ishuri kurusha yandi
cyongereza ubu nico mu bihugu byinshi nico bavuga nkubwiye muri Amerika kandi shaka kuba doctor bica binyorohera kubera mbanzi cyongereza kandi communication n'abandi bantu bica byoroha
nize mu cyongereza yofashe cyane kwa hano henshi bavuga icyongereza
mu cyongereza umenya kare kandi nibigoye kwiga icyongereza bigisha ibintu nyene byo tukabora twiga ahandi mu yandi mashuri social studies physics n'ibindi
ibyiyumvira babihuriza ko nabazeyi ubu numwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika
urabona ko tuguma dutera imbere mu ndimi no mu tekinoloji nshasha kubaho ubona abandi bavuga icyongereza kandi natwe niyo dutera tuja icyo gituma je nashimye ko abana bo kuri abazi icyongereza kuko hazogira igihe usanga aho ugiye gusaba n'uzi muto azobaza icyongereza ikindi naco ntitubaye ngaho kugira tuve gume ngaho tushobora no kuja mu mahanga azosanga dukeneye icyongereza cyane kurusha igifaransa ego n'igifaransa kirakenewe kuko hari ibihugu bivuga igifaransa mugabo nubwo bavuga igifaransa nabo nyine barashyiramo icyongereza cyinshi
nansi na Chimburwe umuyobozi w'iryo shure nawe atubwira kabiri yabona mu mashuri yigisha mu cyongereza
nuko tukorera muri East Africa kandi Burundi buri mu bihugu bigize East Africa biroroheza umubyeyi kandi ubuye kimurengera ashaka kuvuga kandi umubyeyi atashatse ko umwana ashobora kwiga ngaha ashobora kumutwara muri Kenya muri Uganda n'ahandi hose hashoboka
ariko umuganda kazi yemeza ko bene ayo mashuri akenshi akoramo abanyamahanga
Abarundi ni batatu, abaganda ni cyenda. Abo batatu bigisha harimo Kifaransa n'Ikirundi, mugabo batwara biriya bigwa bikomeye nka mathematics, science, histoire n'abaganda. Kubera system ni cyongereza. Biratandukanye kubera bari mu bize ngaha bize muri system francophone. N'abaganda bari ngaha bize muri system anglophone. Nuko ugira ati ikintu gihinduka no rurimi. Ego mugabo baranza nk'umuntu abigisha icyongereza bogerageze bize ukwigisha. Ukwigisha biratandukanye no kuvuga. Aronze methodologie kwigisha icyongereza yo kwigisha
ambasade ya Amerika yashizeho gahunda abakeneye kwigisha icyongereza bakarihiza mu bwenge ikongera igafasha imigwi yo guteza imbere icyongereza umusore Pascal Nsengiyumva numwe mu baharonke ubumenyi
twigishwa n'umuntu ari Washington ngabo tugakurikirana ibyigwa muri ambasade y'Abanyamerika jewe natanguye kugendera biblioteke ya ambasade y'Abanyamerika hama nkasoma ibitabo tukagira n'utugwi duto tukaganira niho natanguye kuza ndavuga buhoro buhoro hanyuma duhejeje ambasade y'Abanyamerika niyo kiduha amasedifika itwigisha uko ngene dushobora kwigisha icyongereza abandi byaramfashije cyane jewe nari nararondiye mu mashuri hose n'ahantu bari bwampakazi mugabo igihe ndose sedifika zitatu zo muri ambasade y'Abanyamerika barampa na link y'andi manifeste ndiga education changing the world teaching adults as early childhood education yarashoboye kumfasha ubwira ashobore kuronka akazi kuri Ecole Internationale
nakimbugwe yemeza ko abana b'abarundi bitabagora kwiga mu cyongereza
bivana n'abarimu n'ukuntu umwana bayiteguye amanota baronka amanota ameze neza asinishije maga iyo yose ni nguvu z'umubyeyi n'umwarimu bakoranye atubwiye nka mu percentage ubwo ati kwijana umwana ashobora kuronka nka 70
nubwo kuva mu mwaka w'2007 Burundi bwinjiye muri ya icyongereza cyijukiwe cyane igifaransa nirwo rurimi langue officielle rukoreshwa mu nyandiko za leta ariko abategetsi bafite intumbero yo kunagura n'ururimi rwa kavukire rw'ikirundi mbere president Nkurunziza mu kwezi kwa gatandatu guheze atanguza indwi yo kwibuka imyaka 10 igihugu kimaze muri EAC yahamagariye abategetsi kwijukira gushikiriza amajambo mu kirundi nkuko nawe nyine yabikoze kuri uwo munsi Eloge Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Mumakuru y'imikino uyu munsi ibujumbura mu Burundi habaye umukino wo guhatanira tike yo kuzakina shani 2018 umukino wahuje intamba mu rugamba na Sudani. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu w'imikino Evariste Nziko Banyanka, uwo mukino warangiye ute?
Uwo mukino warangiye kuko Edigwema atamukino umwe ubonye igitsindo nokuvuga ko yari match equilibre ukeneye kugukurikirana wabona yuko imigwi yose yangaga urukino ivyatumye rero atamugushora gutsinda uwo
umukino ukurikira ni ryari?
Umukino wo kwishura ni mu ndwi imwe gusa twabajije umumenyereza koko nimba ikartum muri Sudani azoza mitsinzi akavuga ati abakinye muri Sudani baje bazibira uno munsi akavuga ati ndafite icyizere ko abasore banje bazogira ico bakoze mu rukino rwo gusubiza akavuga yuko muri bijanye na tactique ngo abakinye ba Sudani bariko bakinira muhira bazorondera kujya gutsinda hanyuma umugwi w'intamba mu rugamba ukaronka ubaca.
Hari n'undi mukino wabaye ku munsi wejo wo wagenze ute?
Urukino rwabaye ku munsi wejo nibwo rwanezereje cyane abakunzi b'umupira w'amaguru b'u Bujumbura mu Burundi ugeranije n'abuno munsi batashe bidoga no kuvuga ko ejo abakinyi b'intamba mu rugamba babigime batarenze imyaka 20 batsinze ibitsindo byinshi cyane mu Gifaransa bakunda kubyita score fleuve intsinzi y'ibitsindo 6 ku busa bwa Djibouti.
Urakoze cyane Evariste Nziko Banyanka, reka noneho tubareke mukurikire ikiganiro n'Horeri Kazoza cy'abagenzi bacu bo muri studio y'Ijambo.
Nuriri Kazuza
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike Nuriri Kazuza cha studio Ijambo gisamira na hano kwijwi rya Amerika. No munsi nkabangiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu Honorable Sylvestre Bikorindagara Seruki Mugambwe Sanyafro Debu Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongo y'umugambwe Radebu hamwe na Faustin Ndikumana arongo y'ishyira hamwe PASEM aho bajya kurabira hamwe intambwe Burundi buteye ko muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokarasi. Aho akaba ari mu gihe umugambwe Sanyafro Debu uri kurahimbaza imyaka 25 umaze wemerewe ku mugaragaro n'imyaka 24 utsinze amatora ya mbere ya demokarasi. Terence Manirakiza ijambo ni rwawe.
Faustin Ndikumana, mwarakoze icigwa uno munsi mugerageje kwihweza mubona aha mu Burundi byo biranga intwaro rusange ariyo demokarasi bigaragara nibihe haracyarakaze. Kuko niyo tuko turumviza amadiskuru y'abana bariya hariyo n'abashaka kwigarukiza gutegura amatora gusa babona ko demokarasi iteguye amatora biheze demokrasi avuga amatora gusa ibindi ugasanga arabibangiriye n'abandi nabusanga navuga amatora usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane mukira amatora kugira aribyo bashikira bishikira ugasanga na opposition ibintu bya kwezo opposition ugasanga hari nabo nyene usanga hari ugushobora kuba hariho kumpenza karimbi nyene ndivuga rero yuko ku ruhandwa rwose haracyari cyo guhindura ingendo naho bimwe tubifise mu mategeko abyemera mugabo nabyo bikeneye gukosorwa mu mategeko
mushiba mu ngendo
mugabo mu ngendo naho kabisa haracyari uruhara nibugira intwaro rusangi yumvwe neza n'abarundi n'abakteri politike ayikora haba ku butegetsi no muri opozisiyo urabona yuko hakira kantu gahaze ngira tubaza
ego mu mwaje tubira ko hari ibintu bitari bike bigaragaza ko kumbure intwaro rusangi iriho mubwira muti muri byose mwatubwiye byerekana ko hari intwaro rusangi aha mu Burundi byose murashobora kubibona namubwira muti
hanaho urashobora kubibona ku rugero rw'amategeko kuba byanditse no muri pati ukayibona mwukabona neza ko hakira gahaze
agahaze neza na neza tuva tugaruka ko kumbure
ukabona hari agahaze mugabo kwitwa yuko nk'imigambi hari mu Burundi afimigambi hari amatora mu Burundi araba opozisiyo mu Burundi ashobora kuba ashobora kuba tejindi mu bwangu dahari utari muri utari ku butegetsi ya ivyivya maigate do droit de chance biranitse amategeko amwamwe separation de pouvoir amategeko amwe baravuga ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ivyo ari vérité publique navyo baravuga ko amategeko babihari mugabo urumva ko hari zimwe zimwe ngo ntishobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute urumva nibintu tuvuga tuti nukuraba aho gahare ngene umuntu yogateza imbere
Ewe na huli mizamuza ya sipezete puwari sivire puwari militere usanga hanu kwa sanga wa polisi nga rikuwaru wa hangiwe kwa zingwe zingwe izizaba prokira parke change nimi chuka sanga hala koresha ijikenye chitaini mbunu usirikaru kwa sanga rikuwaru mvayu uko demokrasi abato wali heju jere nimi nuji hindu hindu ringendo separasyo utanu kanyo utegeti hoho na wana chago oranye haraba anu wa shikisha koresha utunga na umune executive haliho haba umune executive wadashura ku kumba kwina mashinga mateki bwirizwa kubakontrola kugira kontrola ibikorwa byabo ishobora urumva mu ngendo haracyariho ako gukosora
reka gakumbere turaza kugaruka ko duze kura nka kumbere naho dufatira gaya turabe ico kugwa reka mpe ijambo honorable Bikorindagara muravyira mbwe muri sabanya Frodebu no musi ntambwe tugeze ko muri ibi muhinga yaje kutubwira terekana ahari ntwa rusangi mubona mu Burundi no musi tugeze tugitije hehe
murakoze umushinga ntahe foste ivyo yashikirije ubwa mbere yavuze ivyerekana intwaro rusangi kwimeza kuko ariko bimeze mu Burundi yavuze ati biranditse ivyo nivyo nanje ndamushigiki ibi byose yavuze nkuko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberté publique no kuvuga kwisanzura mu byo kushikiriza ntuze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya règle de la majorité abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo biranditse na cyane cyane mu masezerano y'Arusha no mu byirizwa shingiro ukemeza ko opposition ibaho aho mu bisanzwe iteza kuba gutyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracyari ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngomba shike ibyo byose yavuze ndabyemera niko byategerezwa kumera ariko siko byimetse n'ibyo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambwe myinshi none bimigambwe myinshi irihe ko mbona niyi hari yitwa kwaringwiza murongo gusa nyinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi iyi hari nayo yitwa ko ari ya opposition ntihabwa ahivugiye irabutswe iraburabutswe
no buravuzwa gute kumbure
buravuzwa gute ni byama byumvikana mu maradi urambatse urumviriza ho baza baravuga ati banaka babujijwe inama basanze ari batatu baca urabafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambo ari byo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kubura buzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyangwa bari muri MSD cyangwa muri Frodebu ibyo mama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko ata migambwe myinshi biho nuko umugambo uri ku butegetsi uragira uburyo bwose kuburyo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuke bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopa mu byerekeye by'akazi guhabwa akazi cyane kugumaho wari uri mu kazi cyane kuduzwa ipete wari kuba directeur bagapfama hashyira ufite amashuri make mugo kugira bakubwira ati wewe cyane bakaguha mitasyo kugira uvane n'umugore wawe n'abantu uze gukorera ku rugacu usanga utegeje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko uwumva mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva nta migambwe ibikiri hari
nubu nuko kumbere guserukira iyi mugambwe mu biganiro byo ku maradio byerekana ko mugambwe ubuhari naho uvuga uti agahaze naho kubakakira
ndakubwiye mu maradio yahe ko asigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose bavyagiye ariko ubaba yizi cha abazi iradio iri shika hose cyane ni iradio y'igihugu ntayi hari kera bumvirize iradio yitwa RP ya gose barayumvirize ubu ntayi hari awe n'izindi uzizahavuye urumva ntari hagahaze tuvuze tugiye muri bya liberté publique naho nyene nakubwiye liberté publique biri muri ibyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mugakorana kujya hamwe ugaserura icyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation ni uko ubutegetsi buca bubyita ngo n'umugumuko ya kwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro kubiriko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabizi mbwo ugasanga biraburabuzwa bacagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama Teno hakaroro kamwe nk'ibyo by'inama twebwe muri Sabanya Frode buturi mu gihe twise ukwezi kwa demokrasi. Kubera imyaka 25 tuzohimbaza itariki 23 z'ukwezi kw'indwi Sabanya Frode yemerewe gukora ku mugaragaro. Warasabye inama twogira kuri Romeridie twari kubambe Hotel Source Dinir twari kwigira itariki 22 turandika makete barateba kutwishura baratubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga amaye ubutumire ku bantu babanyacyubahiro tubishyira 29 twagiye kwigira tutara ubwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ibyo nibintu cyo ugasanga abacye bavuga ngo isare yarafashwe ariho twitwaza twinshi bagiye cyane hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata nibindi cy'igihugu tube byemezwa n'inama nshinga mateka nkenguza amateka ugasanga bikiye hari
none ubundi mushinga amateka tuzo kuba akishimira ibyimbiro by'umugambwe cyangwa ibyimbiro by'ubwiye
umve by'umugambwe iyo bitumbere mugabo arinda gutora kurikije uko abyumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe wa yimwumvishije birakunda mugabo ranguhe ako karuka ka maramazi ico gihe batora umuntu yari yabaye cegera cyambere cy'umukuru w'igihugu itwa Busokoza Bernard mu gitondo baramwanze nka bose ku mugoroba bamwemera bose wibyo ubisigura gute we ntumba ko ari intwaro y'intuze y'igikenya donc ntibakiri n'amashinga amateka
abagize umwana umwazi batanu basangira nawe wanze umubanyi wawe umeze
nkawe. Reka duhe ijambo muri kano kanya Honorable Jean de Dieu Mutabazi, mugira muti mugambwe wanyu intambwe tugeze ko mu nzira ya demokrasi.
Icyambere nagira ngo tubane twumvikane nuko turiko turitegereza iyo tuvuye niyo tuja kuvyerekeye intambwe twa turatera demokrasi niduhere 93 nivyo honorable bikorendagara vyati erega imigambwe myinshi uguhiganwa nibindi twabitanguye 61 nimwibagire yuko hageze ibya independence hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independence ubwo nyene nuko uvuga dutereza amashu nitugarukire kuri ijya myaka 24 wavuga 93 duhere kuri imyaka 55 niho twovuga tuti inzira
ya demokrasi
twagiye turatsitara aha twagiye turatsitara aha reka turabe ingene tutosura kandi gutsitara turabe iyi myaka 55 iyo tuvuye turabye iyo tuvuye kuri iyi myaka 55 hari ikintu bita stability. Urabona ibi bihugu twovuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokrasi baraje mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kikaguma gitekanye no kuvuga stability aricyo bituma rero uriko urubaka demokrasi natwebwe turi imboneza utegeza kuvuga ati turaje mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 93 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 31 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 65 kugira ngo uronke ibintu byose ubukeneye gataya kadina muntu igihugu kigume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane niyo liberté d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye nyagire umuntu aca yidohora utsinze ntibatsindeho n'utsinzwe ntibatsindeho burya rero ibyo bibiri tubiteranije ni ucuronka igihugu gitekanye.
Murakoze Terence, murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ibya demokrasi mu Burundi. Barakoze nabo bariko baraduteka yomi Jerome Niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nawe gutaha.
Barakoze bagenzi bacu bo muri studio ijambo akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Almas Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.